dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabasuhuje ni Etienne Karekezi hano i Washington DC mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku buryo bamwe mu banyapolitiki b'abarundi batavuga rumwe na leta barimo kwitegura amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha 2020 mu minsi mike ishize bamwe mu banyapolitiki b'abarundi basanzwe ari mu runani sinarede bahuriye mu nama i Buruseli mu Bubiligi bafashe icyemezo cyo gushinga urugaga n'urunani rushya rufite umugambi wo gutegura inzira nshya yo kubana kugeza amasezerano ya Arusha yubahirijwe mu kiganiro muri isanga kuwa kane w'icyumweru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiye n'umwe mu bayobozi bashya b'urwo runani bwana Frederic bavuga inyumvira yamubajije imigambi mishya y'urwo runani
tangazo mwabonye nti ryari nyitangazo gusa kwa rukumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka rugizwe n'imigambwe ya Prona na IPDZ Kamibanga turi kumwe na KZFDD turi kumwe ariho na ambasaderi Julien Nahayo ariho na jewe hanyuma rero na bandi bagomba gusaba ariko baradusaba ko kwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira
urunani rwanyu se for Arusha rutandukaniye he n'urunani Senareda
aho bitukaniye bwa mbere twariko turubaka Sinarede twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura ibwirizwa shingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kugwanira iteka ry'abarundi mu nyuma warangoye Sinarede arabitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri cy'abarongoye Sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu ngo barabiduhakanira hanyuma yandoroka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti vision tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abaviro muri Sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo yuko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi
hagataho kandi ishyaka Ranake ryo mu Burundi naryo risanzwe ari mu migambwe ihuriye mu rugaga Sinarede ryakoranye ikiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kane i Bujumbura mu kiganiro muri isanga kuri uwo munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabanje kubaza umuyobozi waryo Aloyizi Baricako ubutumwa bwihariye yagejeje ku banyamakuru ndetse no ku barundi mu buryo bwa rusange
ego amenyesha makuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora y'2020 aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho tubabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'opposition imigambwe yitwa kutavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo agukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icana canamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora twebwe rero muri Ranake twashaka kumvisha abarundi n'amakunguko twiteguriye kujya mu matora y'umwaka w'2020 kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego
inani zimwe mushanahe baracyakwa Aloyizi zirafise amakenga ku byerekeye cyane cyane nk'uko Frederic bamvuga inyumvira bivuze ingorane zijanye n'amasezerano ya Arusha ibyo bibazo bafise bo mu bivuga ku iki canke ayo makenga bafise
ayo makenga bafise byarantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri Sinarede ivuga akoro d'Arusha n'ibyo bashingiro 2025 none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari wababujije yuko babivugira muri sinarede hari wababujije yuko batanga intererano y'icyo kugwa kugira ngo yakore darusha n'ubwizashingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu yababaza igishasha bazanye nawe ubuzitwa namwe bagiye bati ni kike kitari mu byo sinarede yari kirakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa inani itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nka mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byaba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo iyo bibandanya igishasha kize ni ni kuvuga yuko twebwe amakenga nare nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kuja hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga
mushana iba cyako Aloyse musana batemera ibivugwa n'urunani Sefor Arusha kubganyu ikintu cyo bagituma iyo migambwe itandukana n'ikihe
igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegera ko no kuvuga yuko wari wiyumvira kariwe boba umukuru w'ugo runani ugatsinda wabaye amatora ucuvuga ngo genda ruguyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine ucuvuga ngo waguyemo nagomba nsabe abanyapolitiki y'abarundi ko bozabaremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo sefori gutse ntivutse ngo kubera ngo hari ikintu kinini je nibaza izozana kirete yose tubwira ku mugaragara akakivuga ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha nta kindi atari uko umuntu ashaka kuyikwegera
reka tumuhe ijambo umushanahe Federic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha mwavuga
jewe nakwishuye ku bibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya yo ntuzenya ariko aravuga Aloyse no munywanyi wa sinarede jewe sinaje guharira na sinarede kuri ibi bibazo kuko ibyo navuze ni ibintu by'ibyabaye kandi nabazi ko byabaye no kuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze tugiye mu matora kandi ntigeze ahisha nari mwe ko atazoja mu matora navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano ya Arusha ibyo turabyumvikana ko ico ni cyambere cya kabiri bose bari doze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu kamwana wa mama kumugambo umwe ibyo sije nabivuze byabuzwe n'imigambo iri Burundi ico nikigira kabiri ikindi nacho twubwiriza kumvikana ko twarumvikanye turi Arusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka wa 2018 turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'ivyo mutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'ivyo amategeko umuntu arimo ndavuga ivyo amategeko ivyo mutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira uravye uwo baza mu banywanyi ba SNL bobo kubwira bati twebwe aho tugeze turarembye
yego mukanya gatoyi mushyanahe
banzo ndeke mbandanye n'uwundi wa muretse arabandanya kandi ndipfuza ko igihe abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri ugiye mu matora ubu ubuvuze uti ndoshigikira inzego zizovamwo nazo ingene ziba zitunganijwe nta kimanza cya demokarasi kihari wewe rero ushobora kuvuga rero ngo ubandanye uvuga iby'amasezerano ya Arusha kandi ushigikiye ibintu bijyanye n'inzego zihari zavuye mu matora yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'ibihumbi 2018 ntibikunda ntibijyane rero nambi mutumva ko co dutandukanya tuzaba turimo tutarimo turavuga rumwe abandi bazaba ivyo yishakira kuvuga
ego mushya ntahe Aloyse bari chako ibwirizwa nshingiro irahamba amasezerano yarusha mukanya gatoyi cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa nshingiro rihamba amasezerano yarusha umuntu arashobora kubivuga arabye we nyine uko abibona mugabo jewe kubera twebwe mu mugambira nake tuvuga ati tubwirwa kuja mu matora nta handi tubwirwa kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyangwa tukaja mu nzego hanyuma dutanzwe bibwa singiro ari bibi turi twatsinza amatora tatu mu nzego dukomeye n'igihe gituza kurihindura hanyuma iyo arusha dutanze ikenewe n'igihe gituza kwigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafite ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushabuje ibyo bintu bibi byose widogera yaba intwaro mbi kaba karenganyo kaba kudatonera agati kakazi na muntu byose ubyubahiriza ari uko icyo gituma
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Okelo mutereza muri hega ya Okelo
mu majyaruguru ya Uganda pade reka mbere ku ruhande rwa opposition aba opposition barebe inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida agaricyo kiri imbere abanzi barebe se umuturage n'iki tuzamumarira se n'iki abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwibumbira hamwe nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya Afurika yo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage ikindi president Nkurunziza agerageze arebe ese ka president ushyira mu kuri warahiye afashe ku Bible arebe muri ya Bible yarahiyemo ayimanitse arebe n'iki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze
murakoze Okelo reka mushana Frederic bamvuga inyumvira
bwa mbere mbanze nibutse no turi kumwe Aloyse naho rambaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziyo muri ibazo muri izi nama turimo tuguma tubwira nta wanyishura rero no kuvuga icyo twipfuza nuko ibibazo by'abanyagihugu tubigira rwacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi dushaka kubi none tugomba turimo turarondera kuba perezida ko ntimo turaje mu matora bwa mbere ho abariko baraje amatora ni baronke iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza iby'ukuri inyungu z'umunyagihugu na yaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hamabagaha abo bipfuza na cane cane ko ibyo bwirizwa nshingiro ndabisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravyo kwa byumva ataravye ngene imigambwe yarushanije amajwi nkuko amasezerano yarusha yabivuga nuko mvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire nubwo butegetsi kuko aribyo byabaye inkomoko y'imbyane nuko mvuga gufashe iyo nzira itandukanye na yarusha uburi kurabyara iyindi ntambara cyo ni cyambere cya kabiri ni kuja hamwe kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishegikira mugabo je hamwe niwo mubona ibintu kumwe rega nimushora kuja hamwe umwe araba mu buseru kundira mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu araba bamushaka tangiye imbono imwe ya kazoza muje hamwe hanyuma muheze muraba ingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafite intumbero imwe agende hamwe babanda
mushika ntahe bacha kwa Louise namwe ku cimbo cha Okelo
leo kero ndamushigikiye ze yavuze kuko nibyo twebwe abantu abanyapolitiki twifuza ko dutwara imigambi hejuru twabwira gushyira imbere neza n'abagize cyane cyane neza abantu banyu bacu kuko nizo nani zose zivuka uwo babaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu murongoye muserukira imbere yo kugirizwa nani usanga inyishu itoboneka nicyo gituma ibyo keravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitiki wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba kore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza nkashingira Okelo kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu Burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona nk'abantu atari abasirikare b'abasivili ubona yuko by'ukuri ibintu by'guhirika ubutegetsi batayimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagataha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba ngire mwene wacu bavuga inyumvira yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kuja mu matora kugira ngo uhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ucuhe urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe aricyo cyiza
Yegume tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio hejuru ya Amerika turi kumwe na Jean Claude. Yegume reka cyimvira cyawe tubwihe umushyira ntahe bari cha kwa Louise duga ku ijambo.
Muri usanga nya politike n'ibijyana buze ni kubahiriza demokarasi. Turavuze amategeko ngende wako y'umugambwe ukuntu imigambwe itunganijwe. Nukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubiravye kuva mu 2010 ngaha tugira icyo twise adese ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonane zose zo hanze wa musanga tubigira tutakoresheje amakoraniro kaminuza mu isanzwe yo n'amakosa nicyo bituma usanga umuntu ariko aravuga muri gasanga by'ukuri cyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugubwiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyene bakakubwira bati ibyo twese tubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banwanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muze musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyene kandi uri kurakora wonyene uca unakora n'amakosa menshi kuko ntawuhanura uwufise ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abantu banyu bavuze kandi nazo navuze no muri zinarenge abivuze tutari mu nzira yo kuzongera amatora aho twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora ngaco bituma nabo nyine abashinganahe ntumva bituma bari kuva no muri zinarenge bakagira ayandi mashyirahamwe baba bariko barata ingufu kandi bagiye hamwe nk'ubu tugiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo iki kivuga yuko umugambi zendedefitedesinzi ntibikunda kuko umushaka gushyira ibyiwe imbere gusa
reka duhe ijambo umushyira nawe Frederic bamvuga inyumvira igihe cavuze nawe duga ku ijambo
uyu muntu Jean Claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nivyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagashangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu numwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kana Aloyize aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko kuja mu matora nako tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni byiza ariko aya matora ya nta nyishu azozana kubijyanye n'ibyo bibazo turiko turabona voila ayo twanejivu nifuza ko twobona kumwe mu by'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abandi kwara twumviriza aya matora ingene atunganijwe nayibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa nshingiro rivuga rizokwerekana n'ingene ibizova muri ayo matora bizoba nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujyanye n'ibibazo by'abanyagihugu biciye muri ayo matora twimirije turazi ingene ateguye
mushya ntahe bari cyako Aloyiza mushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira avuga ko kuja mu matora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba bari kora tumwanya icyo mwebwe mu kivuga ko twebwe
nako mundabwire yuko ibi ari karavuga byo kutaja byo kuja mu matora bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo bituma twebwe tuvuga tuti tuzoyajyamo kuko tumaze kuzoyajyamo icyo twicarana n'abariko barayategura n'abari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abyiza kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganji w'intwari we hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu ubu bicuka cyiza ego hariho ingorane kuko hariho abantu bahariya mu mitumba umengo ntibumva baguma bakubicana imigeri ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga karorero na cyane cyane ba musitaneri kuko nibo babegereye bagahana bajya abantu bakora bijya bintu n'ugutuma hari icuka kibi muri politiki icya kabiri wemeguza matera wicaya na seni ninacho nituma seni mwino minsi irikira twereka yape kiranga minsi iranatuhamagarira gutanga abantu baja muri baje bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi mu minsi bayavuza tuzotanga amadosiye y'abasesi ubu rero ivyo turaje ukuntu seni yabigize ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba
yegomeye
nyinshi kuko si yose kuko ni bakeya turaje uko imigambwe ingana aho rero tuzobirabira hanyuma duce tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka zidahindutse hamwe imvugo yoba itajyanye n'ingiro aho tuzoshikira ijambo tuvuga yuko ari ariko biragenda neza ariko izo zose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere wavugutse jyewe ndetse aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu Burundi gusa ariko naho nyine urashobora bavuga bati utamenya mukeba na kuri turibone kandi urashobora kuba uragenda ahantu hari ibisima by'inka cyangwa hari intambwe
kureka duhere ijambo undi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Joseph amwiriwe neza
akabazo kanjye ndagatumbereza kuri uwo Frederic bamubwiye inyumvira ariko mwanze mu munda mukirize barabona ko amatora ya 2022 yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira ese ko ayo matora naramukabaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora aho ntibazaba nka wa mugani uvuga ngo ikirondwe cyasigaye ku rushato inka yarariwe ke
twashaka kubanza guha ijambo Manirakiza mwiriwe neza Manirakiza mwiriwe neza muri hehe
da
muri hehe
ndi mu gihugu cya Tanzania
eduka ku ijambo ikibazo cy'imviro
hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze ni kuvuga ati mu gihugu cy'u Burundi harimirije amatora ariko turiko turaraba nk'abanye politike benshi bari inyuma y'ibihugu none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutabitabirira nibazo yitabira Burundi nyene tumenye nkuko kuko natwe nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye impunzi twe turi je nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu cya Tanzania ariko kujya rwose ibibazo biriko biraba ubu biraboneka yuko igihugu cy'u Burundi kitakigomba ko habaho nyene abantu bagomba guhiganirwa amatora bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma none ubwo ngubo bo bafashe umwanzuro wo kubyitabira amatora cyane bahagaze ahandi nyine yo kutazo kwitabira amatora
murakoze Manirakiza ari ikibazo cya Joseph Mushenahe banyumvi mvugira cy'amatora 20 ayo matora mu nzu itaba mutayitavye ubundi mugambi mufise n'uyuhe ikindi kibazo cyo kibaza Mushenahe baricha kwa Loise
erega amatora fataka amatora umwaka wa 2020 na matora nka yamye yaza yena yejo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanye twe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitari ko bigenda neza kandi turondera inyishu zingene ibintu biri bugende neza ubundi ubundi nta uvuga ngo ombega ngo bigenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze ico dutandukaniye ko na Senarede nuko bagiye matora kandi barimo baragwanira inyungu za Arusha uri kujya matora naho bisigura kugwanya Arusha kubera ko nta Arusha izosubira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya Arusha
muhushe na he baricha kwa Loise mwebwe nashaka mwishyura ikibazo cya Manirakiza avuga ati hari abanyapolitike benshi bakiri hanze y'igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitike
bo amatora arasho yamaye abaye abantu bari hanze ariko si byiza nibibi ntawo bishigikira nico gituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye Leta y'u Burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera aho rero nta kandi umuntu yotera Leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe nabo bari hanze abimvira gutaha igatunganya iburyo abantu bataha bagataha neza umutekano wabo na bijya bintu bitegekanije kugira umuntu atahuke ikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyo bikintu ciza kandi cyo tanga umwizero munini ya cyane hanyuma aho ngo sinari tangarira ngo sinaze nuko ibyo amatora ufuna ivuga kutabwira ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyine iyaba twese abanyapolitiki n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda leta ishatse yozikura boza twese tukajya hamwe mu matora tukayatsinda iyo Arusha tuvuga bavuga bakunda ntaco uza ko watsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu 1960 wagasore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yari yatsinze nibaza ko turamaze kubona amatora ngaha mu Burundi atari meza ariko nitwoguma tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareke ibyo nabyo tubwo niba bwoguma bamenye bameze nk'inki nk'inyondo ya mase erega nibyo nitwaguma hanze y'amatora ntituyajemo ni ukuri iminsi iza bizogorana kuko
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Obeda mwiriwe neza
mwiriwe ndi Bujumbura mu Burundi hanini ikibazo canje kihagaze kuri iki ni kuvuga yuko turavye uno munsi hagati y'ugo runani rushasha Sefor ndetse na Senared yari hasanzwe ni kuvuga ko ubwa mbere inguvu zagabanutse kurusha uko abarundi bari bavyiteze ni kuvuga yuko turiko turaba ko inguvu zagabanutse turabaza ati mbega nizihe nguvu mu gihe abari muri ugo runani benshi mu barugize bari inyuma y'igihugu uno munsi kibuga kaba kiriko citegurira kuja mu matora ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika ayo matora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ibyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu nizihe nguvu babona badoshira ku butegetsi buje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako
kibazo nibaza ko umushyantahe Frederic bamvuga inyumvira ariwe ucishura ubwa mbere duga ku ijambo
urunani twahora abantu kigabuyemo kubiri ubwa mbere abantu baravuyemo umwe umwe hanyuma bavuyemo baragira urundi runani ibyo nabyo imvo twazishiguye inguvu ziri hehe burya nejo bundi inguvu ziba ziri mu mbono ya kazoza icyo ushaka gushikako la vision niho hari nguvu bwa mbere na mbere kuko ibi hari mu gihugu bishobora kubandanya kurya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri nabi ibintu gusumba kutubera ingene bwirizwa nshingiro byubatse ishigure ingene ubutegetsi buzokora ingene amashinga amategeko izotora amategeko ingene umukuru w'igihugu azashobora kubika amategeko atamushimishije ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero n'ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari nyishu tuzobananya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora mufate ko amatora atari Burundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho katubwiza kuronka aho tuzaturabivuganira kugira ngo turatore inyishu zibereye kandi ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari nako turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cumwe cyangwa si cy'ababiri ni cya twese
turamushimiye umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira w'urunani Sfor Arusha n'umushingantahe Aloyzi Baricako w'umugambwe Ranak mu Burundi dushimiye kandi mugenzi wacu Frederic Nkundikije wayoboye ikiganiro cy'uyu munsi hamwe n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika babajije kandi bakurikiranye ikiganiro namwe aho muri hose ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kumva ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.